Murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Inshuti zacu mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Ije kuri amatora ku munsi wa gatanu ndoroba ko umugwi semi uriko uragerageza kwiga uraba byo abakuru b'ibihugu bakano karere basabye ko amatora kugizwayo yuko byoshoboka.
Uwo ni Willy Nyamitwe, umuvugizi wa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Ni mukanya mu makuru. Ikaze ku ijwi rya Amerika. Turahera ku makuru yo hirya no hino, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Eugenia Mukankunzi. Eugenia, waramutse neza.
Waramutse nawe Thomas. Bwakeye nshuti mwese muduteze amatwi. U Burundi bwigije inyuma amatora y'abadepite yarateganijwe kuri uyu wa gatanu. Cyakora nta kiravugwa ku itora rya perezida ritavugwaho rumwe riteganijwe mu mpera z'uko kwezi. Gervais Abayeho, umuvugizi wa perezida w'u Burundi, yabwiye serivisi y'igifaransa y'ijwi rya Amerika ko nta matora azaba ku wa gatanu. Yavuze ko komisiyo y'amatora irimo gusuzuma itariki azaberaho hakurikijwe ibisabwa n'abayobozi b'ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba. Ibintu byatangiye kuba nabi mu Burundi kuva perezida Pierre Nkurunziza atangaje ko mu kwezi kwa kane atangaje ko aziyamamariza manda ya gatatu. Kuva icyo gihe habaye imyigaragambyo mu murwa mukuru Bujumbura imaze guhitana abantu bagera kuri 20 baguye mu bushyamirane hagati y'abigaragambya na polisi. Ibikorwa bya gisirikare ku mutwe wa Eta Islamike byahitanye abarwanyi barenga 10,000 mu gihe kitarenze umwaka, nk'uko umudiplomate wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabivuze ejo kuwa gatatu ubwo indege z'urugaga zibasiraga umutwe w'abarwanyi ijoro ryose muri Iraq no muri Siriya. Uwungirije sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika, Anthony Blinken, yabivugiye mu Bufaransa umunsi umwe nyuma yuko we n'abategetsi bo mu bihugu bifatanije na Amerika bahuriye i Paris mu Bufaransa hamwe na minisitiri w'intebe wa Iraq Heder al-Abadi baganira ku buryo bwo kurwanya umutwe wa Eta Islamique. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganye icyemezo cya Sudani y'Epfo cyo kwirukana uwungirije intumwa ya ONU kuri icyo gihugu cyo mu burasirazuba bw'Afurika. Departement ya Leta yavuze ko kwirukana Toby Lenzer, umuhuzabikorwa by'ubutabazi muri Sudani y'Epfo, ari ugushaka guhangana n'umuryango mpuzamahanga ukorera kugeza amahoro n'umutekano muri Sudani y'Epfo. Lenzer w'Umwongereza yari hafi kuva muri Sudani y'Epfo ajya mu mirimo mishya. Yamenyekanye nk'umudiplomate utaripfana wakunze kunenga guverinoma ya Sudani y'Epfo kuba yarananiwe guhagarika urugomo ruri imbere mu gihugu. Departement ya Leta muri Amerika yavuze ko icyo guverinoma igomba gushyira imbere ari ugutuma urugomo ruhagarara. Urwo rugomo rwakuye abantu barenga 2,000,000 mu byabo muri Sudani y'Epfo. Kaminuza y'icyamamare muri Amerika, Harvard, ejo kwa gatatu yahawe impano nini cyane bitigeze bibaho. Izo ni 4,400,000 z'amadolari kaminuza yahawe n'umunyemari witwa John Paulson, ni umubiliyoneri. Kaminuza ya Harvard ivuga ko ayo mafaranga azafasha ishuri ry'aba engineering, School of Engineering and Applied Sciences, rigiye guhindurwa izina rikitirirwa uwatanze iyo mpano ariwe John Paulson ufite imyaka 59 warangije muri iyo kaminuza mu 1980. Umutungo wa Paulson ugereranywa muri miliyari 11 zirenga z'amadolari. Ubwo yahaga iyo mpano kaminuza ya Harvard yaragize ati, nta gifite akamaro kanini mu kuvugurura imibereho y'abaturage y'abatuye ku isi nko kubigisha. Harvard ifite umutungo wavuye mu mpano ubu wose hamwe hungana na 36,400,000 z'amadolari, bikaba bituma rero ariyo kaminuza ikize kurusha izindi ku isi. Virusi ya Ebola yogogoje akarere ka Afurika y'Uburengerazuba kandi igakura umutima isi yose muri uyu mwaka, ubu yabashije guhagarikwa. Cyakora niba amateka yigisha, icyo cyorezo abahanga baravuga ko nta kabuza kizagaruka. Cyakora icyo gihe abakozi bo mu buvuzi ngo bashobora kuzaba biteguye neza kurwanya iyo ndwara kandi birinda nabo ubwabo. Abashakashatsi bavumbuye ko imwe mu miti izwi cyane kandi ikunze gukoreshwa hishobora kurinda abo bantu bari ahantu iyo virusi ya Ebola bikabarinda kwandura. Iyo miti nuwitwa Zoloft nundi witwa Vascor. Ebola ni indwara yandura cyane kandi yica abayanduye abagera kuri 90%. Abaganga, abaforomo n'abaforomokazi bitaye ku barwayi hamwe na benshi mu miryango yabo barwaye banduye virusi ya Ebola bahuye n'amatembabuzi yaturutse mu barwayi. Kubera rero ukuntu iyo ndwara yandura vuba na vuba, abashakashatsi bahagurukiye gukora imiti n'ingingo imyinshi ikaba ikiri mu cyiciro kigeragezwa. Cyakora ubu imiti isanzwe izwi, iyo tumaze kuvuga, imaze igihe imenyerewe mu kuvuga mu kuvura izindi ndwara, ishobora gukoreshwa kuri Ebola.
Eugenie, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino. Nshuti zacu, murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook VOA radio yacu. Urubuga rwacu rwa internet ni radio yacu voa.com. Amakuru mu Burundi. Amatora y'inteko ishinga amategeko n'abajyanama b'amakomini yarateganijwe ejo kwa gatanu nta kibaye. Seni ni ukuvuga komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora igomba kwiga indi ngengabihe. Umuvugizi wa Perezida Nkurunziza Willy Nyamitwe yabitangarije mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ivyo kuri amatora ku munsi wa gatanu ntadoba ko umugwi semi uriko uragerageza kwiga uraba vyo abakuru b'ibihugu bakano karere basavye ko amatora kugizwayo yuko vyoshoboka baravye n'amategeko ya Repubulika y'u Burundi harimo n'ubwizo shingiro kugira ngo nk'ibiringo bitegekanije n'amategeko ntibirengwe mugabo naho nyene bakaraba yuko vyo ivyasabwe byoja mu ngiro. Ivyo rero bisha bigaragaza yuko kuri wa gatanu atamatora azo.
Icyo kiringo kizokunguruzwa kizoba ari kiringo cy'ukwezi n'iminsi 30 canke indwi zitandatu nk'uko byasabwe nawe wategetse.
Gihambaye nk'uko hariho umugwi wigenga ujeje gutunganya ivyerekeye amatora mu gihugu cy'u Burundi. Uwo rero utegerezwa kuraba yuko ivyasabwe, murazi ko Burundi buri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. Cyabisigura rero yuko bategeza kuraba ivyo umuryango wasabye ufatanije n'amategeko y'u Burundi uko yubatse kugwa kugira ngo iyo ngingo yubahirizwe n'amategeko y'igihugu yubahirizwe.
Mu iyo ngingo ico kiringo cyiza kongerezwa kishora kuba kiri munsi ico kiringo cyasabwe.
Nishu iragoye ko noyibaha kuko ntari mu mugwi ujejwe gutunganya ivyerekeye amatora. Ivyo mu ico kibazo mucamo kibaza abari muri uyo mugwi nuko bategerezwa kuraba ivyasabye uko vyasabye leta y'igihugu c'u Burundi. Kongera hakaba hariho n'amategeko u Burundi genderako kizo shingiro vyose bitegerezwa kubahirizwa. Ivyo rero uyo mugwi niwuca uvyigira hamwe ukaraba icokogwa atacho nonikaye haba kuvyerekeye amategeko y'igihugu haba kuvyerekeye ivyasabwe n'abakuru b'ibihugu kuko abari impanuro batanze mu nzira kubahiriza n'ivyo ubwigenge bw'igihugu kwikukira kw'igihugu mugano mu nzira y'ukubataza amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi.
Abandi abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bazokwemera ikiringo muzoshikiriza na burya babandanya kuvuga ko ikiringo cya gatatu arico ntambamye ikomeye.
Hariho abanyapolitiki batigeze bifuza kuja mu matora babigaragaje mu ngendo bagiye baragira ku buryo bama bafite icyo bitwaza kugira ngo ikintu gikunde ntigikunde ikintu gikunde. Amatora murazi ko yari yegejweyo iminsi icumi kugira ngo bashobore kuraba yuko nabo bashobora kujamwo bitoza mugabo murana ko batashoboye kuja kwiyamamaza bamwe bamwe. N'ubu nicyo kiringo nubwo congerejwe hariho bamwe batazoshobora kuja kwiyamamaza kuko umusanzu basanzwe batagira n'abanywanyi nk'abandi usanga ari n'abanyamahanga takindi bakora atari kuza gutoba. Mugabo icyo umuntu ashobora kwizera nuko leta y'u Burundi izoba yashize mu ngiro ibica nk'ibiriya ivyo isabwa yaba n'akarere cyangwa abanyapolitike cyangwa n'abandi bose bavyipfuza kugira ngo amatora azabe meza abarundi bashobore kwitorera inzego zibarongora biciye mu matora. Mugabo rero igihambaye nuko hariho bamwe uko bigenda kose kunguruza tutunguruza batazo kwigera baza amatora kuko bategeze bayifuza kuva na kera.
Abanyapolitike batavuga rumwe na leta sibo bonye bavuga icyo kiringo cya gatatu departement leta Amerika ejo ku munsi wa kabiri kumugoroba yarasohoye itangazo rivuga ko Departement ya leta Amerika ibandanya kwiyamiriza ikiringo cha gatatu abo batetsi mu babwirike
cyikukiye ni gihugu gifite amategeko biteza kubahirizwa gihambaye nuko mu Burundi tutarenga kubwizwa shingiro gihambaye nuko mu Burundi tutarenga ku mategeko yacu nta gihugu na kimwe cyo kwisi kirekuriwe kubwira abarundi ingene bategeza gutunganya ivyerekeye igihugu cyabo biciye mu mategeko nubwo yo bari Amerika
wili nyamitwe umuhanuzi mukuru muri presidency Burundi murakoze cyane gusi kukanya maduhaye
ndabashimiye nanga
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu ijoro ryakeye ejo grenade yahitanye umugabo w'imyaka 38 y'amavuko ikomeretsa n'umwe mu bana be w'imyaka 4 muri komine Buterere muri Bujumbura. Edi Rwema yagiye kwa nyakwigendera kureba uko bameze.
Ubwo twasuraga urugo rwa nyakwigendera Ndayizeye Abdul twahasanze imbaga y'abantu yari yaje gufata mugongo uwo muryango nyuma y'uko igisasu cya grenade kirashwe mu rugo rwa Ndayizeye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu. Icyo gisasu cyajugunywe mu cyumba nyakwigendera n'umuryango we bararamo kinyujijwe mu idirishya. Aho muri iyo nzu hagaragara umwobo munini uri hasi y'igitanda bari baryamyeho n'indi myobo mito mito igaragara ku mabati. Iyo myobo ngo yatewe n'icyo gisasu cyaje no guhitana Ndayizeye kigasiga gikomerekeje bikomeye umwana we w'imyaka 4. Shukran Ndayizeye umufasha wa nyakwigendera yatubwiye uko abyibuka biba.
Amasasi niyo yatanguye kuvuga. Inkozi itanguye kuvuga bazirasa ngaha nyene zica hejuru nako turyamye ngaha. Ye rera cyabara byumvise acarafata je ampindira hari yanya mbunda hari anabana. Umwe cyaguma ngaha kuba ntibuse kumufata kubera ibihewe niko bace bakutanya grenade icigwa haryanye. Iguye harya rero kumbe wewe byamufashe byamutabuye kunda. Cendera bikintu cigikwembe ndamuboha munda bwa umugabo mbono umwenga wapi. Iko naje unacene uru muryango cyane hita hasi mvuze induru mpamagara ababanyi ko bace baza bace baramfashe nyine baramwegeranya bamujyana kwa muganga taracikana yacikaniye mu nzira ama chatasubira turamugarura ngaha kuniko byagenze niko bace bagenda kuzika.
Madam Shukran yakomeje abwira radio Ijwi rya Amerika ko ashima Imana ko batapfuye bose uko bari mu nzu.
Je nk'ubunya numvumenga nabaye nk'igitimbaye mu mubiri wanje sindi umuntu kandi numvumenga ndi kintu cico cico kubona ico kintu gikubita ndi nga numva n'ubwenge bwagiye. Aha rero umva ndashima Imana kubona dutagiye twese bugabo umushinga nawe wanje naje agiye nani ndabishaka. Je byo bavyuvuye ko sinobimenye kandi ndacyatangura nimwe yarafitaneye n'umuntu. Kino munu wese nta numwe arafitane ingorane yiwe warango novuga ati no mvuga ati bo bamuhoye iki inye abarashe bahejeje kurasangaha bace bagenda basanza zisoro kuko bari bigabuye zimwe mu yo mwanya nace numva zivugira iyo onya izinumva iyo o naho uyo munu uyo mushinga nawe wanje yigiriye twamuzanye ngaha anyamaze kufa mu yo mwatukira ngaho mu masamu nani zijoro tumvize ni zitanguye kuvuga ushika naho abantu bashwarika barasubira mu mazu jensigara ngaha jenyene ati nta kuni naho ndi buje reka nguma hanyene nanje banyiti nkoshya nawe ndazuva uko gushika aho zihera cyabigenda ukonye.
Abaturanyi ba nyakwigendera bo batubwiye ko bakeka ko yishwe azira kuba yari umuyoboke w'ishyaka FNL rya Agathon Rwasa. Ibi kandi byaje kwemezwa na bwana Agathon Rwasa uyobora ishyaka FNL ritemewe na leta mu kiganiro ya High Radio Ijwi rya Amerika.
Amatati yarafitanye n'umuntu numwe kore urumva rero yuko ibiriko birako abantu bahishamye kandi nabe kwa ba FNL nawe nta kindi yazize kugurumba kana muteye mu rugiwe ibyo rero tukaba tubitera ibyatsi iyo ngendo ndifasha u Burundi kokorora kiretse kushobora kubusubiza mu ihombe gusumbya ikindi no vuga nuko hoza aba FNL n'abandi bose bari ko barazira baranira gateka kabo asaba abategetsi n'abakunzi babo gutahura yuko igihe uko ndikizokubakwa n'impfu kizubakwa n'abantu bari bazima mubahirize kiremwa muntu nimba ari uko z'imyerekano bamwubahirize n'uburenganzira bwiwe hanyuma ibibazo byo babihara abantu bicarane babivugane babitorere umuti bari hamwe kuko intimba ndishobora kudufasha kubaka Burundi na buhoro buhoro.
Kuri telefone umuvugizi wungirije wa polisi Pierre Nkurikiye we yemeje ko mu ijoro amagrenade yatewe muri Buterere ariko avuga ko atari yakamenye iby'urupfu rwa Ndayizeye. Edirwema, Radio Ijwi ry'Amerika, i Bujumbura.
Abavuye mu byabo baba mu nkambi ya Ruhororo mu ntara ya Ngozi ejo baramutse bashyamiranye n'abaturanyi babo, ariko byabaye mahire baza gutandukana bumvikanye ko bagiye kubana neza. Desire Hatungimana ejo yari yagiye gusura iyo nkambi y'abavuye mu byabo ya Ruhororo muri Ngozi.
Ikambi yabateshejwe izabo ya Ruhororo mu ntara ya Ngozi iri ku birometero 200 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Iyo kambi yabateshejwe izabo ihari kuva mu mwaka w'1993 mu gwimo Uburundi bwagiye buracamwo. Muri iyo kambi nkuko Mustanteri wa komine Horo abitumenyesha, hakaba habamwo imiryango 2,500. Kuri uno wa gatatu aba muri iyo kambi n'ababanyi babo bataba muri iyo kambi bavyutse bashamiranye, intandaro ya vyose ikaba ari uko ku munsi wa kabiri ku mugoroba abari bavuye kwiyamamaza mu mugambwe CNDD-FDD batewe amabuye n'ugwaruka go muri iyo kambi. Abo mu mugambwe CNDD-FDD nabo baca barihora. Abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano byatumye bishikira ari iyo kambi y'abateshejwe izabo kugira basuke mu mabisi. Inama yahuje abaserukira abandi irangiye, uwaserukiye ababa inyuma y'ikambi akaba ariwe yashikirije ivyo bapfunditse.
Uwo bayumva afisa gatima kuko bavuga ati barateye ibuye mwene wacejo, nanje nagezwe kurondera uwundi tudahujije ibyiyumviro ndamutera ibuye, amenye ariko karisokoroye akayitera twamusanzwe n'ubizi ko tunabimenyere nawe ujya mu kuzimu n'umucubo tugukuraye. Twe n'abapolisi twirwa turarondera wakoze ikosa uherereye iwacu. No kurundi ruhande twasezeranye yuko ibyabaye iminsi bimaze biba ubu uyu agiye guhe icongewe ko nuko umuntu wese ava iyo ruguru muri cyita twisoma twiwe cyangwa aruragira cyangwa bate kuvoma mu mwakira nkuko muhara musanzwe mu mwakira kwa muvandimwe mwakira kwa ndimwe wari atangorane. Hanyuma uwo girwa ingorane n'uwundi n'uwo bagomba n'uwo banagomba ari ugomba gutera ingorane uwundi anyaruke kubitubwira kare kugira ngo uwo muntu nava dukwegera mu ngorane tudashaka kuja mu murakoze tugira amahoro.
Mu gihe iyo kambi igwiriyemwo cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, abari nyuma y'ikambi nabo bakaba bagwiriyemwo abo mu bwoko bw'abahutu, twashatse kumenya nimba koko atangorane z'ubwoko zoba zihari. Umwe mu ba mu ikambi y'abateshejwe izabo mu Ruhororo akaba yatumenyesheje yuko ivyamwoko iwabo atagaciro bakibiha kuko bagihana indaro kugeza n'uno munsi.
Nta moko arimwo, gusa abantu urumva iyo habaye ikibazo urumva abari muri site baca bahagararira agateka kabo muri site, abo mu misozi bagahagararira agateka kabo mu misozi. Mugabo muri make nta moko arimwo kuko nawe urica umuhutu ngo nuko yaje muri site, nta n'umututsi arapfira mu mirima ngo nuko ari umututsi. Ivyo rero tuca tubona yuko atavya moko arimwe ahubwo aragashapfu canke ingaruka y'ivyabaye mu bijanye n'intambara. Mugabo gushika uyu munsi nta moko ari karahiga yandi kuko twese turavanganye, kandi nkuko nayo kubwiye muri site baranwa bamwe no kuryama bakaryama, no mu misozi turagenda bamwe bakanwa abandi bakaryama. Cyo gituma mvuga nti nta kintu c'ubwoko biba ari ibintu nyene by'umuntu yadurumutse mu mutwe yifuje kugirira nabo uwo canke kiriya, mugabo bigaca bifata intumbero ya site canke intumbero yabo mu misozi.
Mustanteri wa komine Ruhororo bajya kaziri Clement akabamenyesha yuko batanze impanuro kandi yizeye ko bazozikurikiza kuko uzozirenga ko azohanwa yisunzwe amategeko.
Impanuro twatanze nuko abantu bose botekana bahama ugwaruka ugwaruka mukumva yuko umuntu ari mundi mugangwa atari umwanzi yigire bakamureka kirenga atangorana, hanyuma tukaguma turi mu mahoro.
Hanyuma mbega abo bakwega induru birashika mukabahana?
Bon, imisanzwe ingwani yabaye yagira abanyine ngaha nuko abantu benshi bagiye barakora amakosa batigeze bahanwa, kuko hari abantu niyo batumye ko batita butungane, ariko mu byo deje kumvikana bari baserekeye abantu muri site nuko ubu umuntu azokora icaha azogihanirwa kwa twikiwe.
Biravuga ko ngaha ku Ruhororo abakozi ikosa muri site biragora ko bahanwa, n'abakozi ikosa mu mugambi biragora ko bahanwa. Ivyo ntivyononera intwaro?
Bo twebe twononeye kwa nk'ubu yo ntaca twe twakwa twe twajira iki kibazo umva byatwononera, ariko twaza ko bigiye guhera kuko twabona intambwe kuko utwara inkuru nyinshi. Hari n'abantu benshi bahora bashyigikirana mu gihe batari kubivamo bakubwiye ati ntakandi bagomba gukora ikosa ntiduharwe ko twese. Umva rero ikintu cyo ko abantu bashyigikirana amafuti yuko birahera ibizonibaza ko byose bizo bigenda bigenda neza.
Umuntu wo mu mugambi CNDD-FDD yakora ikosa muri itegure kumuhana nawe nyine?
Tuzomuhana.
Abategetsi bamaze kurangiza akazi kabo, hari uwo twavuganye wo muri site ya Ruhororo akaba yatumenyesheje yuko ingorane zo muri iyo kambi n'iz'abataba muri iyo kambi zitagiye kurangira, uwitwa Theogene batazira binebagu atwara umugambwe Sende DFDD ku mutumba wa Kinyami adahanywe hisunzwe amategeko kuko ari we nkwezi ya karere.
Jewe sinovuga yuko imishamirano igiye kurangira gukubera na cyane cyane umuntu yitwa Habimana Theogene batazira binebagu amaze gukora kenshi amakosa ahohotera agateka k'abanyagihugu. Kenshi niyo bamushengeje byarigeze no gushika mu nzego nkuru nkuru z'ubutungane nko kwa procureur twamatubona ibyaha akora bama basa nkuko baza kumvikanisha tukibaza ko amategeko yoba yarimutse canka koreshwa kuri bamwe bamwe. Twifuza rero yuko umuntu yofatwa nk'abandi barundi ntiyamarika arahungabanya umutekano kandi abategetsi ntibame bariko barakoresha umwanya w'imfagusa mu bintu byo kuza guhumuriza.
Mwamenya ko kubera ku kajagari kari kavyutse aho ku ruhororo atashuri atasoko eka nta kintu na kimwe cariko kirakora kuko bose bari bameze magabo. Desire Hatungimana mu ruhororo mu ntara ya Ngozi, Ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ibibazo by'impunzi z'abarundi 2024 bari mu nkambi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda ntibirakemuka. Ibyo bibazo birimo iby'ubuvuzi budahagije, kubura ibikoresho by'isuku ndetse no kutagira inkwi zo gucana zihagije. Erika Bagiruwe Ubusa araduha inkuru irambuye.
Ubuvuzi budahagije ku mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Mahama ni kimwe mu bibazo by'ingutu byugarije izo mpunzi. Abakeneye serivisi z'ubuvuzi ngo biracyabasaba kubyuka mu gicuku bagatonda imirongo, bikaba byabafata n'iminsi nk'itatu bataragerwaho kubera ubwinshi bwabo. Hafi 2024
sambira umwana aricikanye, ndavuga ati none ntimubona ko umwana wanje acikanye kubera mutamwitayeho, ati nkumi yo mwamwitaho umwana wanje ntabacikanye. Twarashwanye nyene n'abaganga gushikaho nyene baca bashavura ngo dukurire ngahangu ibi bintu ngo nta muntu aza kubyemera. Yemwe kabisa nanje ndarira ndumva nyene kwishavura inyishe none n'ubu nace mvuga ati kabisa nta vuriro dufise.
Ntavura mufite gute kandi rihari?
Oya hari ivumo nirimwe. Harakenewe urabona ko inkambi ingana. Raba nawe urabe hari hagurya iyo hagera urabe na hariya urabe no ngaha. Ivuriro nirya gusa niritoya. Hakeneye irindi vuriro hirya akaba nirindi hariya kumazi abantu bakivuza neza amavuriro akaba atatu n'abaganga bakongererezwa.
Kuri ministeri yita ku mpunzi mu Rwanda abaganga babiri ku 23,000 by'impunzi ntibahagije ariko sinabakeye. Bwana Antoine Ruvebana umunyamabanga uhoraho muri ministeri yita ku mpunzi.
Abazi by'ubuganga badusobanuriye yuko mu Rwanda ubu igipimo tugezeho ari umuganga umwe ku bantu 10,000. Nuvuga yuko hano mu nkambi zo standards z'u Rwanda twazigezeho abaganga babiri ku 23,000 turaho ngaho bugufiye. Ariko rero ntabwo tuvuga ngo birahagije, uko ubushobozi bugenda bwiyongera niko n'abaganga bagenda biyongera. Ariko ngubu mu byukuri abaganga babiri turabona yuko bitewe n'ahantu baro bavurira no harakera hato bisaba kutuhongera tubone uko cyabari ikintu gihagije.
Tukivuga ku bibazo byiganje mu nkambi ya Mahama y'impunzi z'abarundi kandi ibyumweru bitanu bishize nta n'umwe urahabwa ibikoresho byo kumeseramo no kwifashisha mu yandi masuku. Isafuri iteka kubayibonye ni nayo bogeramo bakanameseramo.
Ukuntu tumesa tura njane nola gasafuri ntekamo akaba ari komeseramo nkaca nongera nkoza n'undi nkateka.
Uwageze hano ryari?
Jewe twese nahageze kenetse cyacu zo kwa kane hano.
Hari umu mama nikumva avuga ngo
ngo ntabwo ari ikibazo cyawe nyine bimeze bite
nibyo nibyo se nta numwe abahaye base yo kumesuriramo
byo ntabwo ari umwanda se
none se tubigenze gute woguma wambaye ikintu kinuka ubone isafuriya nk'icyo uyitekamo nyine
igisubizo cya minisiteri yita ku mpunzi kuri iyi ngingo ngo si umwihariko w'abari mu nkambi ahubwo ngo bishobora gufatwa nk'ikita rusange ku bafite ubushobozi buke mu byaro byo muri Afurika bwana Antoine Ruvebana nanone
navuga yuko rero babaho nk'abakene mu giturage ntabwo abaturage bose n'abanyarwanda bafite amabase kandi kumesera mu isafuriya ntabwo ari byo mu nkambi z'u Rwanda no mu giturage wabisangayo ntimwirengagize ubuzima tuho muri Afurika ibyo ngibyo birashoboka ku ikintu kimwe gishobora gukoreshwa ibintu byinshi kubera ubushobozi bukeya
naho ku bibazo byo kutagira inkwi zo gucana bitera bamwe kuva mu nkambi bajya kwangiza ibidukikije ubuyobozi bwa minisiteri bitaho mu Rwanda bwo bwemeza nta shiti ko izubagenerwa zihagije twagiye aho bazitangira mu nkambi ya Mahama
muraho
muraho
ni wowe utanga inkwi izi ni z'abantu bangahe
akanako kweta akoresha ari mijyango 22
abayobozi banyu baravuga ko mufite inkwi
ni nkeyenyane ndazikwereke none nta muntu mwezi yikore nta muntu mwezi yikore inkwi z'abantu 22 nuko uvuga nta nibiro na senkane karimo ubushize nko ku munsi ane
niko mugabo izi nkwi zazikoresha igihe kingana iki
ukwezi
kamwe tubiri dutatu nuruse barubaze
ehe nako barubaje
tubwira uburyo uzazikoresha
ubu nyine ndabitekesha nkarimwe ukaba birangiye
uteka iki
ibigori
ibigori se izi zahisha ibigori
ni izi nyene baduhaye n'ukuri
icyo bafata nk'umuturambye badahwema gutuma buri rwego rubasuye rureba ubuzima babayemo n'ubuvugizi bugamije kubakura mu buzima busharira bwo mu buhunzi bagasubira mu gihugu cyababyaye cy'u Burundi imibare ya minisiteri yita ku mpunzi mu Rwanda igaragaza ko byibura u Rwanda rucumbika 28,000 by'impunzi z'abarundi zatangiye kuhagera mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka bahunga umwuka bavuga ko ari mu bushamikiye ku matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika imahama mu burasirazuba bw'u Rwanda mu nkambi y'abarundi
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nduzi Eugenie Mukankusa agarutse no muri studio aje kutwibutsa muri make amakuru avugwa muri iki gitondo
Urakoze Thomas twabwiye ko u Burundi bwigije inyuma amatora y'Inteko Ishinga Amategeko yarateganijwe kuri uyu wa gatanu. Ibikorwa bya gisirikare ku mutwe wa Leta Islamike byahitanye abarwanyi barenga 10,000 mu gihe kitarenze umwaka kuri Iraq na Siriya. Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu wa Amnesty International uravuga ko abanyanigeria barenga 8,000 bapfuye kubera umugambi wa guverinoma wo kurandurana n'imizi umutwe w'inyeshyamba za Boko Haram. Amnesty ivuga ko abayobozi bakuru mu gisirikare bari bazi neza ko abo bantu bafunzwe kandi bazi n'umubare munini w'abantu bapfa ariko ngo ntacyo bakoze ngo bahagarike iryo hohoterwa. Amnesty ikaba yasabye guverinoma nshya ya Nigeria ku buyobozi bwa Perezida Muhammadu Buhari gutangiza amaperereza. Kuri virusi ya Ebola yogogoje akarere k'uburengerazuba bwa Afurika igakura umutima isi yose muri uyu mwaka. Ubu abashakashatsi bavuga ko bavumbuye ko imwe mu miti izwi cyane ishobora kurinda abantu bari ahantu hari virusi ya Ebola kwandura. Iyo miti ni Zoluf na Vascor. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganye icyemezo cya Sudani y'Epfo cyo kwirukana umuyobozi uwungirije intumwa ya ONU muri Sudani y'Epfo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mugume ku maradio yanyu ibiganiro byacu birakomeza mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Kwisiramuza nimwe mu nzira zo kwikingira umugera wa sida. Ubushakashatsi bwakozwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2013 bumenyesha ko amahirwe yo kwandura agabanuka ku bice hafi 60%. Muri kino gihe ibitigiri by'abisiramuza ntibirashika ku rugero rushimishije. Kubwa OMS ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu bigera kuri 30% gusa ku isi yose. Mu karere ka Afrika iri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, amasekeza yo kugenyera arunganira mu kugabanya ikwiragira ry'umugera wa sida. Ayo nayo yafashije ku bice 25%, kuko igisata cy'Ubufaransa kigira ubushakashatsi ku mugera wa sida ARNS cyabimenyesheje mu 2013. Indwara zifatira mu turingoti tw'umukoyo nazo ziragabanuka. Amatohoza ya OMS ishyirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi mu 2012 yasanze abakenyezi barangura amabanga mpuzabitsina n'abagabo bisiramuje gusa bazigwara ku bice biri munsi ya 15%. Cyongeye, kanseri ifatira igitsina gabo nayo ntiyibonekeza cyane ku baba barisiramuje. Insiguro ni uko imyanda irimwo udukoko dutera indwara itaronka aho inyegeza, kuko ikigo cy'ubushakashatsi muri kaminuza y'i Chicago kibimenyesha. Ukwisiramuza mu kingegero kugira ingaruka mbi ku magara. Ku bice 48%, inguma ntizikira neza. Ku bwa Canadian Medical Association, ishyirahamwe ry'Abanyekanada ryitaho iby'ubuvuzi, ibura ry'ibyankenerwa byo gusiramura bituma umugambi udatera imbere mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ku bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU SIDA rigeze ibya SIDA, miliyaridi 20 z'amadolari nizo zikenewe muri uwo mugambi muri Afurika mu kiringo cy'imyaka 20. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye no gusiramura n'amagara y'abantu. Kuri mikro uri kumwe na jewe Suzerine Nduwayo, kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina, tega amatwi ibyimviro by'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara cya Bujumbura. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati: ukwisiramuza byungura iki amagara yacu? Ngizi nyishu bamuha.
Bijya bigwara ntushobora kuvyandura ku bwinshi, kandi n'umucafu kenshi ntushobora kuja mu gihemba cy'irondoro.
Niyo mwobanana n'umukenyezi mu mabanga yo kurangura amabanga y'abubatsi, nta gusuzugura.
Keshi umuntu yisiramuje yahuye n'isugi ntakunda kugira ingorane cyane. Mugo umuntu adasiramuye yahuye n'umukobwa akiri isugi, ahubwo agiheze n'agace ateraje kwa muganga.
Nibaza ko byorohereza abantu bari kwarangura amabanga mu kuryoherwa, ntibarinda no kuruha ngo bagorane.
Umwana asiramuye n'indwara zozana na mu ruhu nyinshi ntizibaze kimufasha.
Fatime ko muroga kwibombo cyanke kuri beach cyanke abavuye mu buyenzi boga kunahangwa umaze kwisiramuye woga uri alezi.
Ugusiramugwa bituma kwandura umugera wa sida bigabanuka ku rugero runini ya cyane.
Uwisiramuje gukira adatebye, abaganga basaba kucoza niburiburi inyuma y'iminsi 3. Abana bato bohindurirwa kenshi ivyahi. Akamaro n'ukudatuta kuruguma nk'uko ishyirahamwe Canadian Medical Association ribihanura. Kugenyegwa bakiri bato kubafasha kwiyumva neza. Ubwo abaganga babinonosoye, umwana ntabika mu mutwe ububabare agira. Kubakuze ukuguma hamwe mu minsi ya mbere kubarinda gutonekara. Abaganga b'Abafaransa bahanura kumara iminsi 15 batagendagenda hanini. Mubihugu biteye imbere isilamu gwa ribera mu kinyegero lirahanwa n'amategeko. Ishirahamwe Medical Practitioners Tribunal Service ifite icyicaro mu Bwongereza isabira guhagarika akazi imyaka ibiri abaganga bagigwa n'ico caha. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kwisiramuza n'amagara y'abantu, tega amatwi tohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu micungararo y'igisagara cha Bujumbura. Diane, ijambo ni kwawe.
Ese qui fait mal? Anesthésie après
ça. Uyu ni umwana w'umuhungu ariko ajyamikwa ku gatanda aho muganga hava mubagira. Umubyeyi hamwe na muganga baguma bamuganiriza mu kumuhendahenda.
Okay.
Kuri iryo vuriro afya ryo mu Buyenzi ibikoresho biba byamaze gutegurwa. Ibyo navyo bigizwe n'ipampa, umuti w'igikomere, ishinge, inyuzi, amaga n'ibindi bikoresho byo guhanagura imicafu ija ku ruguma.
C'est fini.
Uyu mwana yasize isango ababyeyi biwe bahawe na muganga. Niyo Ngabo Emmanuel se wiwe amenyesha ko yamuhaye icyizere ko bihava bigenda neza. Abaganga bahera kugutimbisha igihimba cirondoka imbere yuko bagisiramura. Akamaro nuko adaheza ngo yumve ububabare. Ku ruhande rw'abakuze insiguro muganga abanza kubaha zibamara ubwoba. Fabrice Niyonkuru, umusore w'imyaka 20, amenyesha ko byamufashije kurinda.
Ngora nimwe guko bacavuga ati bisiramuza ni byiza, babara ko bagutera ushinge gwa mbere. Nzamwe gwa kabiri babara mu gwa gatatu ntubabara cyane.
Ukwisiramuza gutuma umuntu yamana isuku. Byongeye kurakinga indwara zandukira biciye mu bihimba by'irondoka. Muganga Alphonse Nkunzimana wo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu amenyesha ko bigabanya indwara zica mu turingoti tuzana umukoyo. Abakenyezi bubatse barahimbagwa mu mwanya wo kurangura amabanga y'abubatse. Ku ruhande rw'abagabo babo ntibakomereka. Imvo nuko umubiri uba waragumye nkuko babitwiganira. Amahirwe yo kutandura umugera wa sida aragabanuka ku bice biri hagati ya 40 na 60%. Ibyo nivyo vyahaye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu intege zo gukora isekeza ryo gusiramura abari hagati y'imyaka 15 na 49. Umwana asiramuye ntabagitinya kuja mu dukino tumuhuza n'abandi. Frank Maniratunga atwiganira ingene vyagendera bagenziwe batari siramuza.
Tugiye koga ukambwira ati wapi nta suku ufise ubona dusubona iki nyene kandi nabone harageze igihe bakikumira nyene bakogera nk'antu hiwabo kwa bonyene.
Ukuvirirana ni ngorane zishikira abasiramurirwa mu gifuri. Imvo nuko udutsi tuba tudafatanijwe inyuzi kubwa muganga Simba Mwangwa yanonosoye ibyo gukora abantu. Byongeye ukutavura igikomere neza kukizanira kubora. Insiguro n'ubumenyi buke bw'imiti ikoreshwa. Rimwe na rimwe igihimba cirondoka gishobora no gukatwa. Amavuriro nka Nyota hamwe n'irya leta Prince Jean Charles twabajije avuga ko ataca bagifashije mu kucunga. Abisiramuriza mu gifuri biregura ko atatandukanira ry'ivyo bakora no kwa muganga. Muri rusangi abakorera mu gifuri barimo abaforoma. Abo nabo nabataye umurongo kubwa muganga Simba Mwangwa. Kurundi ruhande nabatagiye mu ishure barabikora. Rahim Refahim amenyesha ko yavyeretswe na mukuru we w'umuforoma. Tumwumvirize.
Natanguye ndabira kuri mukuru wiwanje ariko arabikorera abantu aza ndamufatira imiti. Aza ndafata nk'ukuguru k'umwana w'umubebe ndamubwira nawe anyigishe.
Muri rusangi izimba n'inzitizi yo gusiramugwa ku miyabaga. Shadrack Manirakiza, umusore w'imyaka 20, amenyesha ko ataronka 15,000 isabwa kwa muganga. Gusiramura ku buntu byarongereje ibitigiri by'abavyitaba. Abashika ku 20,700 nibo bitavye isekeza ryategekanijwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hagati y'2013 n'2014. Kuva uyo mugambi uhagaze amezi atatu arahera atawisiramuje. Twumvirize muganga Jean Bosco Nduwarugira arongoye ibitaro Prince Jean Charles.
Mu gice ca kane cy'umwaka uheze nta muntu twigeze turonka. Noneho n'ubu no mu kwezi kwa gatatu guheze kuno mwaka nta muntu n'umwe twigeze turonka dushobora gusiramura.
Abaganga bahanura gusiramuza abana bakiri bato kugira ngo bazogere kurangura amabanga mpuzabitsina urushato rw'igihimba cirondoka rwarakomeye.
ugusiramura ku buntu korohereza abadafise uburyo busabwa. Uko nako batumye abana 350 baba mu miryango itishoboye bagenyegwa mu ivuriro Diamnadio muri Senegal mu mwaka uheze. Inyigisho zijanye no kwisiramuza zifasha abanyagihugu gutahura ikibazo cyabyo. Muri Madagascar ababyeyi bagera ku bice 50% barijukiye gusiramuza abana kuva ku myaka 2 y'amavuko. Ukugwiza abaganga babinonosoye kongereza ibitigiri by'ababitura. 30,000 bahawe akazi mu gihugu cya Swaziland. Haraheze imyaka 2 batumye abagabo baheba kubigirira mu gifuri. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kwisiramuza n'amagara y'abantu, tega amatwi kiyago twagiranye n'ubujeje umugambi wo kurwanya sida mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Muganga Alphonse Nkunzimana aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Muganga Alphonse Nkunzimana tabahaye mwaramutse.
Mwaramutse.
Ababikora batavyigiye birarekuwe ko nabo bashobora kubikora.
Igikorwa cyo gusiramura mu bisanzwe duhimiriza abantu ko kibera kwa muganga. Yaro ni impanuro wabikoreye kwa muganga, abakora kwa muganga baza kaguha uzokurikiza kugira ngo icyo gikorwa kigende neza. Hariho rero no gusiramura nk'umuti. Hari indwara zifata umugabo cyangwa umwana w'umuhungu kuburyo ubona ko umuti uhari ari uko yo kwisiramuza. Ni byiza ko bibera kwa muganga kugira ngo bikoranwe ubwitonzi bwinshi.
Uwo basiramuye kubera indwara asanzwe afise canke wisiramuje kugira kingi indwara zishaka kumufata mu nyuma, icyo gikorwa ni gikorwa mu buryo bumwe.
Kwisiramura kubera indwara birasaba ubwitonzi bwinshi, kuko kugira ufata ingingo yo gusiramura umuntu kubera ari indwara nuko nyine wababanye by'ukuri ko umuti wo nyawo ari gusiramura.
Biga ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwagukurikirana ico gikorwa cyo gusiramura kugira ngo bushobore gutuza abo babikora batayifite uburenganzira canke babikora bafite uburenganzira mugabo bakabikorera mu mihana y'abantu.
Turakorana n'abaduserukira hariya mu mitumba, hariya mu ntara, mu makomine kugira ngo ubwa mbere babanze bahimiriza abantu bumve ineza yo kuronkera ibyo bikorwa byo kwa muganga. Kwa muganga tukabereka n'ingaruka mbi zo kubironkera muhira. Iyo byabaye ndanse turakorana n'abajeje intwaro n'iya gipolisi kijejwe gukingira abantu kugira ngo abo bantu babafate babakibure.
Muri usanga abantu baba badafise uburyo bwo gukoresha ico gikorwa cyo kwisiramuza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukora iki kugira ngo bubashigikire.
Tubandanya duhimiriza kuko gukinga birazimbutse gusumba kwivuza, ku buryo twibaza yuko ba wikingiye n'izo ndwara ushobora kwandura zozo kuri ubu uretse ko zizimbye kugira wivuze. Mugabo kandi nishobora no kugusigira ubumuga bijanye n'irondoka bijanye n'amagara meza.
Muganga Alphonse Nkunzimana turabakenguruki.
Namwe murakoze cyane.
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi n'icyo kuyago adushikirije. Tumire amategeko kumviriza kano karirimbo kavuga kati inshuti n'amagara.
Kwa matuyu wa hiriza Kana akuma Aduwa gusagara Umu kene Eka mwese Chuti, chuti, chuti Mama gara Iyo kikola Iyo kifuza Tuikesha
Baza ndakwishura.
Aho umuntu avuye kwisiramuza
shitse muhira mugahoza amabanga n'umugore wawe ngo biratera kuguma yoca agira asambana cyane
nta cimeza kiriho uko amabanga yahora agendeka nivyo birashobora guhinduka gatoya ariko umugore ntivyo musarisha kubyo yoguma ashaka kubuza amabanga yabubatse n'umugabo we buri mwanya
mbaza ndakwishura
ingorane zishobora gushikira umuntu atisiramuje n'inkizi
kajya kabiri kari hejuru gimba cirondoka c'umugabo karabika ubucafu nkiyo bishitse akarangura amabanga yabubatse ntaheze ngo abigirire isuku canke ugasanga uwo baranguye amabanga arafise ingwara yari muri we ikamutuma kajya kabiri nyene kibifuka bikashobora kwibika
mbaza ndakwishura
birashika yuko umugabo yisiramuje adashobora kwipfuza umukenyezi
nkaho onye ntibikunda yuko yorangura amabanga yahubatse ariko nta kibuza yuko yipfuza n'adashobora kurangura aya mabanga nkuza bitina
mbaza ndakwishura
mu gihe agiye kwisiramuza afise umukenyezi hama bagasubira kurangura amabanga yahubatse mu gihe yakize umukenyezi akumva ko byahora bigenda siko bigenze uwo munsi ntashobora guca muhere
umugabo n'umugore barasezerana imbere y'abantu imbere y'Imana yuko bazobana ubugingo bwose ngaho uwo mukenyezi akagata akomoka ahubwo yo kwihangana bakabiyaga n'umugabo bagaheza akabiturira inyishu hamwe
rugamba rwa maki nkayanje
Ruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duho mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
mugeho umuntu atisiramuje dufate ni we afise ubushafu bwishye gusumbya umuntu w'umugore
ibyo tubishya mu bintu byerekeye isuku byo mu bihimba byirondoka ari ku mugabo ari ku mugore muradi yuko bavuga bati umuntu n'ukwiyoga kabiri ku munsi bugicana bugorovye hama mbere abakenyezi bobo barasabwa kugira isuku riruta kuko muradi kwihimba byirondoka byabo byinyegeje kandi bishobora kwakira ubucafu bwinshi kumvo zitandukanye
mbaza ndakwishura
Mbega umuntu afise imyaka 50 niyirenga arashobora kwisiramuza ntangorane byomutera
Murakunze kubona yuko bavuga bati ku myaka 50 niho abantu benshi pandura utugwara dutandukanye nk'umuntu ashobora kuba afise ingwara y'igisukari igikomere ciwe kirashobora guteba gukira ashobora kumva isoni akavuga ati mbega je no cahe ngo ngiye kuyivuza murazi yuko yo wisiramuje umari imisi ugenda kwa muganga kugira gukurikirane
mbaza ndakwishura
ko hari habantu bavuka bavuze gitsina gomeya kirasiramuye
nta muntu ashobora kuvuka yisiramuje kuko murazi ko Imana yaremye abahungu bametse uko nta uvuka rero yisiramuje
mbaza ndakwishura
iyo umuntu yisiramuje amara igihe kingana gute kugira ngo asubire gukora imibonano mpuzabitsina
hari umuntu ashobora gukira inyuma y'imisi 5-6 akumva igikomere cyo kimeze neza agaheza agatenyinya we yamaze kubyitegurira akaheza karangura amabanga mpuzabitsina n'uwundi ashobora kubona ati oya hinge ntenyenye hinge marindwi zibiri biva n'umuntu wese
rugamba rwa maki nkayanje
Kiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
iyo mugaba siramoye yahuye n'umugore yumva gute uwo mugore canke adasiramuye uwo mugore avyumva gute
umugabo asiramuye n'uwudasiramuye murumva yuko ari ibintu bibiri bitandukanye ari umugore ari umugabo niyo yaheza kavuga uko yiyumva muri ico kiringo bariko barahuza amabanga yabubatse
mbaza ndakwishura
Ubusiramuye niwe yipfuza umukenyezi cyane kuruta ubutisiramuye.
Umuntu wese arafise ukuntu yipfuza ukuntu amabanga yabubatse boyarangura. Rero ntawovuga yuko uwisiramuje ari we yokwifuza cyane umugore wiwe kuruta ubutisiramuje. Bivana n'umubiri w'umuntu, bivana n'urukundo bafitani.
Mbaza ndakwishura.
Iyo bagusiramuye cyo ari cha, peraba kwe ku mubiri Imana yo yari yarasizeko.
Ego ni by'Imana iba yakuremye uko. Ariko murazi yuko mu buryo butandukanye umuntu bashobora kumukurako ico Imana yamuhaye kuko kuko bazi ko gishobora kumufasha nk'akarero tanga kiyo umuntu kagafuko bitapanisite kamenekeko baragakura ko vyihuta rero ni ngugusiramura murazi ko mu gusiramura ari ibintu byerekanye yuko bwa mbere kwa muganga ko bifasha ari mu byerekeye isuku no mukingira gukwiragiza ingwara ya sida mu bantu
mbaza ndakwishura
Yo muganga agusanzwe usiramurira muhira birafise ingorane
ni vyiza yuko ibikorwa nk'ivyo byokuregwa ahantu hagifise isuku risabwa n'amategeko mu vyerekeye kubagwa rero nk'uwo muntu agusiramuje agusanze muhira ntuzi kudashaka kwakurira iyindi ngwara rero ni vyiza kwegera abaganga hama ugaheza ukitegura kugira babikugirire ngaho nyene kwa muganga
Anita Munyana, kuri izo nyishu ahayi gwaruka. N'ubunyene tumira mate gusubira kumviriza kano karirimbo tavuga kati inshuti n'amagara.
Handi umuntu yohagarikira atari ku isuku ryiza ribereye ni kuvuga yuko abo bose mubana mwamwumvikanye ko ugiyeyo bwa mbere ako kazu kasugume kaba gafise umufundikizo hama bakamenya ko kumunsi kumunsi ugiye kugakoresha asiga ari heza asigiriye isuku birinda imicafu eka nisazi zoza kubatera ingwara zitandukanye zivuye ku mucafu
yatwandikiye kwizera kw'inyishu ahawe na muganga zamufashije kuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tugirangiriza ku gace bivugiye iki ahubwaruka rutanga isiguro nyibutse abasokuru uno munsi ubuguti irirenze umunwa riba rirenze impinga bivugiye iki
bikubwiye iki
aho ni hamwe ubuze ijambo uzi kuri ibihere ya ngaha anya
bikubwiye iki
nuko bose bateza guca baryumva mva tabizi nawe gacya ryumva ati kombe bwabo n'iryo jambo nuko no kuri sikugo
bikubwiye iki
hari giba yubaza kuri kura muganiye amugenza wa nawe akigumize ku mutima mugana yuko asanga ikora higanya wundi mugenzi wiwe urumva ntabangari bari kirimo
arabitoye
Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Diane Ndonse na Alain Virankunda bamfashije gutorokanya amajwi n'asize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufite icyo muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura mubyandike mu ijambo rimwe @gmail.com Change mutwa kure kuri 71 228 632 Change kuri 76 940 460 Kuri mikro mwari kuma na jewe Rondeline Nduwayo ndabasezeye mvuga nti nahuta
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
bakunzi b'ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice twongeye amakuru isa 12 isa moya n'isa 2 mu gitondo ku gicamunsi ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10 saa 11 na saa 10 n'ebyiri amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku Ijwi ry'Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Kurebaka umutima udahari sinitaye kutuntu twakunaga ni wawenye kunye ko wankundaga wari urukundo nakabiwe dinanirwa sinifuza gukomeza jenyine
Yeah.